Turashimiye ko mbandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22 mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe mukatwumva tankumanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora ikaze makuru y'ukuru no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jean Diane Nirinahazwe u Burundi weruka gufata ingingo yo kuduza amafaranga y'iki chikawa yimburwa no murimi kigiye kugurwa amajana 7 mu gihe cahora kigurwa amafaranga amajana 550 y'amarundi abarimyi barashima ariko bagasaba ko ico giciro kiduzwa gusumbya uko biri
bonge amahera make n'ukuri uravye rikaja ku 2000 gucyona karoro camwe cyatatu byovana
harimo karasho gato ya mugabo bivanye n'imvune cyane igitego cy'ikawa gifishe kandi kwiriye yuko umurimi yongerwa amahera 1000
aba ni bamwe mu barimyi bikawa bo ku mutumba wa Gitebe turi muri commune Mugina intara ya Cibitoke iherereye mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi mu Rwanda naho havugwa ibitigiri by'abiyahura vyongera aya makuru arimo nayageze hujya nino ku isi turarambura mu kanyi sase mwe hafi ya maradio yanyu. Rika duhere ko yagezweho ijya nino ku isi aho Ayman al-Zawahiri atwara intagondwa za Al-Qaeda ejo kwa gatandatu yabonetse muri video agiye ahabona inyuma y'amezi atari make hari bihuha bivugwa ko yapfuye ishirahamwe nyamerika ryitwa Site Intelligence rikurikiranira hagufi amakuru atangazwa n'intagondwa zitirira idini rya Islam niryo gemeje ano makuru muri iyo video iryo shirahamwe ryavuze ko al-Zawahiri yagize ati Yerusalemu ntizokwigera iba iy'abayahudi yishimiye kandi ibitero bitandukanye byakozwe na Al-Qaeda harimo icagabwe ku ngabo z'u Burusiya muri Siriya mu kwezi kwa mbere kuno mwaka ishyirahamwe Site rivuga ko ikindi uwo murwanyi yagarutse ko ari itahuka ry'abasirikare ba Amerika bari bamaze imyaka 20 muri Afghanistan ibi kubw'iryo shyirahamwe ntibisigura yamara ko ino video ari nshasha kuko ivyo gutahuka kw'abasirikare ba Amerika byatanguye kuvugwa mu kwa kabiri ko mu mwaka uheze Al-Zawahiri yigeze agaruka kuvyo kugaruka kw'abatalibani ku butegetsi bwa Afghanistan ibihuha vyuko uyu mugwanyi yahitanywe n'ingwara vyatanguye gukwiragizwa mu mpera zo mu 2020 kuva ico gihe nta video canke ikindi kimenyetso cuko yoba akiriho cari bwaboneke umukuru wa dosite yavuze ko niba vyukuri akiriho yashengeye mu kwa mbere kuno mwaka canke nyuma y'ukwa mbere Al-Zawahiri akomoka muri Misiri akaba yagiye ku burongozi bwa Al-Qaeda nyuma yaho mu 2011 abasirikare ba Amerika bagandaguriye Osama bin Laden yatwara uwo muhari w'iterabwoba. Mwegezi huu mugisata cha magare ya vanu, kaminuza ya Johns Hopkins itanga makuru ikiza cha virusi ya corona kumanya kunganya, ivuga ko abandu icho kiza kwisi yose, bageze ku miliyoni amajana 224 n'abane n'ibihumbi amajana 3, abo kimaze guhitana kwisi yose, kubwiyo kaminuza ifise icicaro ha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mugisagara cha Baltimore, ni imiliyoni 4 n'ibihumbi amajana 6, yo kaminuza mu makuru yayo mashasha, yerekanye ko abamaze gucandagwa ubwandu bw'iyo virusi, ari miliyari 5 n'ibihumbi amajana 7 tukivuga ku vy'urucanco ubwongereza muri nondwi buca dutangura butegekanya gutangaza umugambi wabwo gucandaga abana bari hagati y'imyaka 12 na 15 ku mugabane wa Asia leta y'Ubuyapani iyo yavuze ko ibice 50% by'abanyagihugu bayo bamaze gucandagwa ico gihugu gitegekanya kuzosozera uku kwezi kw'icenda kimaze gucandaga ibice 60% by'abanyagihugu bacu ubuhindi buracavugwamwo ubwandu bwinshi uno munsi kwa mungu abana 245 bo muri leta ya Mizoram iri mu buraruko bw'ico gihugu nibo bamenyekanye ko banduye mu gihugu cyose abamaze kwandura ni miliyoni 33 n'ibihumbi 200 abico kiza cahitanye barenga ibihumbi 442 ubuhindi buzu bwa kabiri mu bihugu bivugwamo ubwandu bwinshi ku murongo wa mbere haracari leta Zunze Ubumwe za Amerika ivugwamo abagera ku miliyoni 41 bamaze kwandura n'abababa ibihumbi tandatu na minongu tandatu bamaze guhitanwa niyo virus. Sijugi Amerika Washington DC. Aya makuru yose abagezeho ijyanye no kwisi kujugi Amerika mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya duca twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Ayo mukarere k'ibiyaga bigari tuyahere mu gisata c'urimi, aho leta y'u Burundi herutse gufata ingingo yo kuduza amafaranga y'ikiro c'ikawa yimburwa n'umurimyi kigiye kugurwa amafaranga y'amarundi 700 mu gihe cahura ku 550. Abarimyi barashima iyi ngingo ariko bagasaba ko ikawa yoduzwa cana agaciro kuko kubwabo itungisha abayidangura kurusha abayirima. Ibindi kuri no nkuru tubibaza umenyesha makuru wacu Nairobi muri Kenya Elo Julikanez.
Leta y'u Burundi menyesha kuri ko yita ku rutare barimye bikawa boroherwe kandi baronke ivyankenerwa vyose mu ntumbero yo kugwiza umwimbu uzobashoboza kubona inyungu yisununuye. Itanga karorero ku matuta y'imivyaro ikawa yegereza abanyagihugu kunagura ibipimo ukuronsa ifumbire abarimye bikawa kugihe n'ibindi. Emmanuel Ndorimana umunyamabanga ntayegayezwa mu cikanganje bujejwe urimye yemeza ko n'ikibazo c'agahembo kahora gateba gushikira abarimye ubucatorewe umuti. Ayari muri komine Butaganzwa mu ntara ya Kayanza mu buraruko ahabereye isekeza ryo guhemba ku nshuro ya kabiri ari nayo yanyuma mu mwaka.
Ikawa nagugwa 500 kilo cy'ikawa bitonoye bwa munyoma eti cyashira ko 50 aba 550 umwaka rero yaraye kandi yaraye iki umoja twavuye ku 550 igaca yongera kujya na 50 agaca 700 sije mwarose.
Ariko ari nibikawa nk'aba bo ku mutumba wa Gitebe muri komine Mugina nta yakibitoke mu buraruko bushye burengera bavuga kurugira amafaranga yadubwijwe ko ku kilo rudahagije na gato bifuza n'imiburiye buri ku kilo kigurwa 1500
turabye igiciro n'abacongeye y'amahera ni make cyane urabye ibintu bica mu ikawa urebye amahera y'ubu nayo yarataye agaciro ayo 700 yonyene ikiro cy'umuceri kigura 700 cyangwa ikiro cy'ibiharage ucuraba rero ko ibyo twimira twebwe bifisa ibeye ndende usomba igitegwa njabuka amazi kugera twebwe tubona abarimye bikawa ko tworohewe nuko niburiburi udaha ku kiro cy'ata aho bafashije umurimye w'ikawa kuko ikawa ntari ikisaba umugeni kawa ntari cyubaka inzu
umbo cyo sanga amenga rero umuntu muto mutume ngasa nuko menga yabaye ntabwa mbongi amahera make n'ukuri uravye rikaja ku 2000 gucyo na karoro cyangwa cy'atatu byovana.
Ikindi leta yomenya ni gitegwa cera rimwe mu mwaka nk'ibigoro urashobora kurima kabiri mu mwaka mugabe ikawa ni rimwe mu mwaka hari gihe no mu mwaka uribura ugacusanga rero ukushiramo amahera utazogarutse
ajyo mbere nakuzeme ngasa niko ndagishiramo maze kubara ko ribuza amahera yari rwize ku 330 nambuga ati bikubye asa niko biduga kana amahera yari yarangiriye akamaro ahishize mu gitoki hanze ryafise dolari natwe nibaduhe bashimisha umurimyi n'ukuri
harimo akarasho gato ya mugabo bivanye n'imvune cyane igitego cy'ikawa gifishe badukwiriye yuko umurimyi yongerwa amahera igihumbi kuko abanyagihugu ikawa kenshi bivanye n'imvune rifishe ntago bakivyitako byinshi bakove birandura ibindi babisibisha usoye usanga umurimyi ahomba yadepashije uburyo bwishi mu gusasira mu kupomba kumwene gihugu abona menga iyo ari karava niyo ari karaja ko nta ntambwe irabarashe kako cyane.
Abandi barimye bo mu ntara ya Kayanza mu buraruko imwe mu nyimbuka mu ikawa nyinshi bivuza ko baguze imva mahanga biyizira ku matonorero aho gucisha ku bandi bantu n'amashira hamwe bemeza n'abanyeneye ko habaye kudebukirwa barimye benshi basubiriza ikawa ibindi biterwa
haya ku isoko muza makungu mugerageze kudufasha gushikira barya baguzi bo hanze baduza gaciro kugira ngo umurimyi aronke akisunuro ko turavye giciro dufise ubu n'ukuri ni gishemeye cyane je ndu murimyi w'ikawa ntaka mu mirimo y'imisi yose ntakazi kandi mfise nako kurimba kawa yacu ko tubona amafaranga dushikira nabi nabi ko twifuza kuyikarangira twebwe nyene tukayibishira mu paki bwiza twebwe nyene twayishura ku isoko muza makungu urya muguzo yayinwa ku bwa nyuma ico nico twifuza ko cyo kandi mwobone ibi byofasha igi hugu bigafasha n'abanyagihugu
urumurimyi w'ikawa gaharura kuva ikawa ugitangura kuyirima kugera ku myaka ine ahitangurira kwama ibisasizo hari gari cyikura amahera uvyikoreza amahera gusasira ubwawe nashaka gusasira wenyera ahiga umukozi haragira igihe nyene usanga hagize no kuyikata ukayiharurira hirya no hino za gusanga bitari munsi y'ibihumbi 500 byara gutwaye kuri ndugeraho vuga ati ndarose umwimbu wa mbere ikiro cy'ikawa ari igitegwa mpuzamakungu gishoka hanze kirushwa amahera n'igitegwa c'ibiharage kirumba kwa litera soni kuri twegera abarimye ari mu buhombe cyane kuko nta yindi nzahabo twari dufise mu Burundi atarizo kawanyene benshi muri twegwa abarimye kwa maze kuza barazirandagura bazi sibirize bitoke kuko babona igitoke cyama gatatu mu mwaka ugasanga ku ngundo umuntu arakura igitoke atari cyo kimwe kawa kabo dutera umwete kumbe ikiro cikaba kakiduza ntacyo uza no wayihebye adasubira kuyikorera
umunyamabanga ntagayizwa mu kibanganje bujejwe uburimye arahumuriza ku biciro bizogenda biduga ko mwimbo wiyongera
letri kirerekana akigoro bitegerezwa gushikira bene igihugu bayo kugira ngo bateze imbere igihugu uko bizoza biragenda neza mukimburika wanziza ya kanovera ikaronga amafaranga yisononoye ntankeka ko nayizoheza ikaduza urutoki ishaka kugukira ku bene igihugu leta iriho kubera mwebwe ndetse noneho leta nibande ni mwebwe nyene ikibonetse cyose rero leta izoheza ikibashikirize
ikawa njizi gihugu cy'u Burundi ibice 70% by'amafaranga y'agaciro buri mwaka hisunze ubitigiri by'ubushikanganje bw'igega cya leta umwimbo wayo hari gihe ushika ku matoni 30% eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
Elo juri kaneza urakoze tukiri kuyavugwa ku Burundi president w'ico gihugu aheruka gutanguza icese rusansuma izokorwa mu gihugu cyose ni rusansuma igamije kumenya ingene abarundi bose bangana gushika ubu ingene babayeho n'ubutunzi bafise ingene bungana naho buturuka rusansuma y'igihugu cyose yaheruka mu mwaka w'2008 umenyesha makuru wacu Pierre Claver Niyonkuru atugire ku muriri w'ino nkuru
Rusasuma nkuru y'igihugu cyose yatangujwe cese kuri uyu wa gatano izorangira mu mwakuza w'2022 umukuru w'igihugu president Evariste Ndayishimiye yuguruye ibikorwa by'iyo rusansuma ahamagarira abantu bose baba mu Burundi kuyitabira atanumwe avuyemo bitekanire ko abayikora bazoca ku rugo rwose mu gihugu ku mitumba yose iri mu Burundi
tubahamagariye kwitabira iyi rusasuma tubasaba kandi kuzokwishura neza ibibazo bazobabaza kugira ngo ntihagire urugo na rumwe gwobura yo mahigwe canke ngo ruhabe rutanga inyishu zitarizo abatazokwitaba rusasuma bizoba bisa nuko batari mu gihugu kuko ibiharuro byiza ivyo bifasha mu iterambere ry'igihugu bigatanga ishusho y'ingenzi bisata bitandukanye byifashe mu gihugu bikerekana kandi nahakwiye gushigwa ingufu nyinshi mu guteza imbere igihugu bitubera nk'umunzane upima aho igihugu kigeze mu iterambere ry'abenegihugu mu bijanye n'ingene babayeho uko bakika umusaya naho bakura mikoro ndizeye yuko abantu bose bagiye kujya ku kivi kugira ngo isuzuma rize rigere risanga twese tumeze neza kuko mu migenzo y'ikirundi nta uhaya ubukene nta uhaya amabikuriwe
iyo rusansuma igira kane inyuma y'izindi zabaye mu mwaka w'igimekime 1979 muri 1990 no mu 2008 rusansuma yatangujwe icese uyu munsi iranafise ico itandukaniye ko nizo zindi nkuko president Ndayishimiye yavyibukije ku mugwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura
zozo zagarukira kuri rusasuma yabene igihugu n'uburaro gusa iyi rusasuma izofasha no gutorokanya ibiharuro bijanye n'uburimwe n'ubworozi nayo ibizovamwe navyo nivyo bizofasha leta gushyira mu ngiro migambi yo guteza imbere bimwe biboneka igisata c'uburimwe n'ubworozi mu ntumbero yo kugira ngenderwa ko mu kugwanya ubukene maze ya hangiro ingene dushaka ko Burundi bwo bumeze mu mwaka w'2025 turishige ko bidatevye kuko murabona dusigaje imyaka itatu gusa bizodufasha rero mu ngo zacu kwisuzuma no kubona aho turiko turagwiza umwimbo naho twadebukiwe gutyo bidufashe kwigira inama
ikigo kijejwe kwegeranya ibiharuro mu gihugu Istebu kiributsa bikuru bikuru bizoshimikirwa ko irwande yo guharura baba mu gihugu Nikola Ndayishimiye n'umuyobozi mukuru wa Istebu
ubwa mbere icyo tutezwa kuraba ni ukubanza kumenya igitigiri cy'abarimyi n'aborozi mu Burundi niki mbe borora ibiki barimi ibiki bafite ibihe bikoresho bakoresha kugira ngo bashobore kurima hariho ibikoresho bigezweho cyane bakoresha za bikoresho ibicho vya kera hanyuma tuzoja tukora andi matohoza yimbitse mu bijanye n'uburozi n'uburimyi bw'imboga n'ivyamwa n'abatera ibiti borora inzuki
uwundi mugambi w'iyo rusansuma no gukangurira abarundi kugabanya imvyaro nk'uko bishikirizwa n'umushikiranganje w'amagara y'abantu Tade Ndikumana.
Leta y'u Burundi iraje gushinga n'uko abenegihugu bogira amagara meza gutandukanya imvyaro no kuvyara bake ni inkomoko y'amagara meza. Nico gituma duhamagariye abenegihugu kugabanya imvyaro kugira dushikire rya hangiro ry'igihugu cacu cyuko mu mwaka wa 2025 atamuvyeyi yorenza abana batatu.
Ico gikorwa ca rusansuma nkuru gifashwe mu mugongo na ONU biciye mu gisata cayo kijejwe abanyagihugu nibwira najya abantu Finwape. Ikigo Istebo cerekana ko gifatiye kuri rusansuma iheruka ninge na abanyagihugu biyongereye uba Barundi barenga gato imiliyoni 12 ibice 13 kwijana vyabo baba mu bisagara mu gibice birenga 80 kwijana nabo arabarimye. Pierre Claveni nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Ijuri ya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'amakuru agezweho ijya nino ku isi. Mu gihugu cy'u Rwanda havugwa ibitigiri vy'abiyahura bibandanya kwiyongera. Abajejwe amagara y'abantu na cane cane ibibazo vyo mu mutwe muri ico gihugu bakeka ko ingaruka za COVID-19 ziri ko zibigiramwo uruhara. Bamwe mu bagerageje kwiyahura ariko ntibabishike ko bo basaba ikibano kwegera abafise ibibazo mu ntumbero yo kubarinda gahinda kumurengera. Inkuru y'umumenyesha makuru wacu i Kigali mu Rwanda Asumta Kabuye.
Imibare igaragazwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIBU yerekana ko mu myaka ibiri ishize abantu bagera kuri 576 aribo biyahuye. Umuvugizi w'uru rwego Murangira Thierry yatangarije Radio Ijwi rya Amerika ko bagikora ubusesenguzi bwimbitse ku cyabagitera iki kibazo. Nubwo impamvu zitera abantu kwiyahura zigenda zitandukana ku muntu ku wundi, abagerageje kwiyahura bakabireka batarabibasha bavuga ko imibanire mibi mu miryango n'ihungabana biza ku isonga mu byatuma umuntu yiyambura ubuzima. Madame Mukanziye Goretti ni umwe mu bashatse kwiyahura ariko akaza kubireka atarabigeraho. Yasobanuye bimwe mu byabimuteye.
Ntangiriro byambayeho ihungabana n'iribi cyane. Ntangiriro no gutekereza ibibi gusa byambayeho. Ibyiza ndabyibagirwa. Nkibuka ko nabyaye umwana agahita apfa, nkibuka ko inda zavuyemo, nkumva nk'ijwi rimbwira ngo ukeneye kuruhuka. Numva noneho kuba urwo runaniye nari nabibonye ko rwananiye, ariko natangiye gutangira kumva noneho projet nsigaranye ari yo gupfa. Bari baranarinze kumva abantu bavuga ngo ugiti cy'impungu ingiki n'igimba bakirica utu tuntu nagitangiye kudutekerezaho. Ntangira no gushaka no gufata impapuro ndazice nkajya mvuga ngo ndamwandikira ibi ndamwandikira ibi harabundi bushime harabundi bugaye. Maze nk'iminsi ibiri mbitekereza numva byarangiye numva ndimo kubitegura, nibwo numvise ijwi rimbwira ngo ibuka inama ujye ugira abandi kubabwira yuko ibyiza biri imbere, kubabwira yuko inkuru ya Yosefu yuko yaciye mu bikomeye ariko bikarangira ageze ku Imana yamuteguriye kandi biciye mu mibabaro. Nahise numva urumuri runjemo ntangira gutekereza ibyiza, none ntangira kumva ibyiza ifuye ryo kubaho.
Kugeza ubu nta rwego na rumwe rwari rwasohora ubushakashatsi ku mpamvu zaba zitera iki kibazo, ariko ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC gitangaza ko imibare ivugwa y'abiyahura yabari mike ugeranije n'abakirwa mu bitaro baba batabashije kwiyahura. Dr Jean Damascene Yamuremye ushinzwe agashami gashinzwe ubuzima bw'indwara zo mu mutwe muri RBC avuga ko hari abantu bakira kwa muganga bagizwe ingaruka zo gushaka kwiyahura ariko ntibabigereho.
Iyo urebye abiyahura ni benshi kurenza abavugwa, kubera ko ari nabiyahura ndetse abantu bakabigira nibanga. Twafashe imibare yo kuva mu kwa gatatu kugera mu kwa gatandatu muri uyu mwaka, dusanga abateshejwe kwiyahura bakaza mu bitaro kwa gatatu, kwa kane, kwa gatanu, kwa gatandatu twari tumaze kugira abantu 700 mu bitaro na santé de santé. Twashushe n'ababigereranya n'umwaka ushize wa 20 ariho twabonye ibibazo bya COVID, dusangaho twari twagize 746. Twagerageje kureba umwaka wabanjirije COVID ari we 2019, twari dufite abantu gusa maganatatu na mirongo ine na babiri. Murumva ko mu mwaka wakurikiyeho abantu bikubye inshuro ebyiri.
Uyu muganga agaruka ku mpamvu zimwe na zimwe zitera abo bantu gushaka kwiyambura ubuzima.
Babaga bafite ibibazo byo kumva badafite icyizere, badafite icyizere cyo kubaho. Abenshi babaga bafite ikibazo mu mibanire yabo n'abandi bantu babana. Niho nshaka no gukura urujijo ku bantu bibwira ko umuntu yiyahura kubera imibereho mibi. Abenshi ntabwo ari abantu bameze nabi, hari abiyahura kandi bafite ibintu. Nyine iyo umuntu abiyiwe n'ubuzima hazamo kwiyanga no kwanga ibintu byose ndetse n'abandi, nawe ubwawe ukiyanga, ari byo biri bugaragazwe n'agahinda gakabije.
Kugeza ubu abahanga mu by'ubuzima bwo mu mutwe batangaza ko mbere y'uko abantu benshi biyahura babanza kubigaragaza. Madamu Mukanziye yumvikanisha ko umuryango nyarwanda ukwiye gufasha abantu bafite ibibazo binyuranye bataragira ku rwego rwo kwiyambura ubuzima.
Tubonye umuntu agenda ava mu bandi yigunga, mwaganira akavuga ati ndumva gupfa bihindutira kubaho, ari umuntu mwiza yamukurikirana. Ahari hari urukundo yavuhaje urwango nk'umuntu wakundaga, kuko yakubwira ngo ndakwanga utazi ikintu kibi wakoze gihambaye. Ndibuka ko najyaga nandika utubarwa nkambwira ngo mbabarira, niba ikintu nakoreye ndabona utavuga. Ese imyaka umaze tutavugana urumva bimeze bite? Urugo rubi rurica ugafuhagaze. Ibyo rero abantu b'inshuti zacu tubafashe gutyo, tubamenye mbese winjire mu buzima bwe kugeza aho uvuga utari ku umuntu afite iki kibazo ko atagifite ko ambwira ngo nasinzira. Mbese byayo ndi byiza nubona agenda bivaho, nawe yaba igihangange gute? Umenye ngo afite ihungabana rishobora no kumugeza muri depression. Benshi bivuga kwiyanga burundu kumva wakwiyahura.
Imibare y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ivuga ko abantu miliyoni imwe biyahura ku isi buri mwaka, bivuze ko buri masegonda 40 hari umuntu uba wiyahuye. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Umugambwe Iprona washinzwe n'umuganwa Ludovico Rwagasore yarundi ntayo yo kwikukira mu Burundi wemeza ko vuba ugiye kurondera abawiyonkoye ko bose kugira ngo barabe ingene wosubira kwiyunga. Olivier Nkurunziza utwara yavyemereye mu kiganiro namuhurijemwo na Tasia Sibomana atwara Iprona itavuga rumwe na leta. Muri ico kiganiro Olivier yiyamye ariko abavuga ko Iprona atwara iri mu kwaha kwa leta y'u Burundi, yongera sigura ko abashinze ayandi mashami ya Iprona bakwiye gufatwa nk'imirwi, hakubandanya bavuga ko ari abadasigana.
Nta shami rifise ariko arashobora kuba hari imigwi y'abadasigana cyangwa iriya ashobora kubashambura, ariko umuganga wemewe mu Burundi wemewe n'amategeko w'abadasigana numwe na ibyo by'amashami n'umuntu uwo ari we wese, kandi ntabwo kwitirira umuganga wahoagasoni twebwe tubisobikira imbere y'amategeko, ikizera ko ibyo by'amashami ari imvugo z'abadashobora kuvuga kandi ntawe ubabuza.
Uwo muvuga rero umwe wemewe ni nawo muramutswa Iprona mwashingishije mu kwezi kwa munani mwari musanzwe muri n'umunyamabanga mukuru wayo.
Niko nimeje aho kwiyemerwa ry'umuganga w'abadasigana ni itariki ndwi z'ukwezi kwa mbere mu 1996. Nta wundi mugambwe wemerwa mu bushikanganji bw'intwari hagati y'igihugu watumye kwemerwa wemererwa ko uja mu migambo myinshi mu 1992. Gushika uno munsi rero nta wundi mugambwe nzi, ariko uwovuga ko ari umuntu afise ishavu canke ikibindi iyo nibise kubera ko ari ubundi bwawe.
Tasia Sibomana ikaze ku ijwi rya Amerika. Nuba amategeko ntarabemerera gukora nk'umugambwe ngaho mu gihugu c'u Burundi, hama mwisanga muri abo Olivier avuga ko ayo mashami atazwi.
Olivier avuze ko umugambwe wemewe ku izina rya Iprona ari umwe, ni isanzwe kuko amategeko arabuza kwemera imigambwe ibiri isangiye izina rimwe. Icyo ni kimwe cya kabiri, amashami hari hose kuvuga ko aba yemewe n'amategeko kuko nabihereye ko amategeko yemera umugambwe umwe, ariko rero si ukuvuga ko ata mashami ariho, aho kuba ari ukwihenda cyangwa kwirengagiza ukuri, kandi ukuri kuzwi n'abadasigana bose, reka mbere n'abakunzi ba Iprona n'abantu mbere barabizi. Hari naho iryo ryemewe rishobora kuba ari naryo shami twokwita ishami cyangwa abadasigana bokwita ishami, kuko turaze kuva habaye ikoraniro kaminuza ridasanzwe zo gusubiza hamwe abadasigana ryabaye mu 2009. Umugambwe wari wabaye umwe, ariko kubera uburongozi bubi bw'icyo gihe umugambwe baratabatanzwe hanyuma abarenga ibice bibiri kuri bitatu by'abari bagize komite nkuru barakurwa muri uwo mugambwe gutinda naho twitwara turakinga n'imanza ibintu ku bico gihe rero mu 2010 ntibirigera bisubira mu buryo naho izo manza ziri aho rero wumva yovuga ko ata mashami ariho cyangwa umugambwe ari umwe nibaza ko abivuga bizi n'ahandi
Olivier Nkurunziza muti nta mashamari muri pona ariko Tatien Sibomana ati mwanka mwakunda ayo mashamari mwo kandi naje nawe nyene atwara mwe muri ayo mashami no kuvuga ko kubganya umutarumva ibyuko hari abadasigana bavuye muri pona baja mu kugira iprona zabo zindi zitandukanye nibyo mashatse kuvuga
n'ibyo cyano cyiza kugira ngo abarundi bavyumve neza none habatangira imizi na mujyango cyanishira hamwe abantu batagira ingorane bashobora kutumvikana kuri iki cyanye kiriya ibyatumye abadasigana bagira ingorane n'ibintu bijyanye na kahise mbere n'itunganywa ry'umuganga cyangwa igihugu ibyo rero iyo mwovuga ngo jende wo muri muganga ngo hari amashami ngo hari ishami gituku nuko bivuze ko hari ishami ry'umuganga no kuvuga ko bufite agence niko biba bikunda niko biba bivuga mu faransa agence di parti prona aha ibyo nayo ni inzego ziba zikurikira umuganga ziri mu ntara ukurikira nayo ahubwo ijambo ryisha bakoresha hagati inyigwi y'abadasigana cyangwa abahoze ari abadasigana baba batwe n'iki cyanya kiriya bavuga ngo bifuza kuguma ari abadasigana cyatumye abantu bagenda baragira imigwi basanga ari ibibanza by'icegera cy'umukuru w'igihugu aho bamwe bavuga bati reka nshyigikire icegera ubu ndandi ndoronye iki gatusanga icegera cy'umukuru w'igihugu n'umukuru w'umugambwe bibe bimwe habaye amatati hagati yabo umugambwe ugize ingorane niba ari byo kuvuga ngo umugambwe w'abadasigana uri mu kwako ku butegetsi nta kwaha ku butegetsi niwe kuwukwiramo ariko umugambwe w'abadasigana ni umugambwe mu itunganywa ry'igihugu udashobora guhara ukamuterera mu buzima bw'igihugu iyo rero umuntu aterereye igihugu akaba ari byo bavuga yuko ari kujya mu kwaha
ego Tatien Sibomana Olivier aradondaguye bimwe mu byo yibaza haravutse ico yanse ko twita amashami wavuga ati ni vyitwe imigwi vyongere vyitwe hari abahoze arabadasigana vya bahoze arabadasigana utwo tubazo adondaguye nitwo twatumye muja mu mirwi canke mu mashami canke uko avyise ca umukomwe bwe mushaka kuvyita
mukirundi bavuga batamenyara gutwenga arayawe nibaza ko nawe ukwirirwa ndasubiramo bimwe bimwe mugabo reka mvuge muri make arazi neza mu 2009 ingene umugambwe wari witunganije mu nzego kuva hasi gushika hejuru hanyuma aho habereye uburongozi bubi aribyo aricyo jewe nshyira ko uruhara runini mu bituma umugambwe wacu ugira ingorane mu burongozi bubi ubu rero icyo gihe yanyine yankana na bamwe bari bamushyigikiye bari bafise intumbero y'uko bakorana n'umugambi uri ku butegetsi hanyuma umugambi iprona nawo urafise akarangamutima kawo urafise ibibazo bihanze abadasigana n'abarundi bose urafise rero ingene utegerezwa gufata intumbero pozisiyo politike zawo kuri ibyo bibazo niho rero kubera bo bari bafite uwo mugambi wo gucudika nawe uri ku butegetsi yabona ati aba bantu inzego uko ziri zikaguma gutya bizogorana ingene umugambi w'iprona wama mu kwaha kwa CNDD-FDD niho bafata intumbero y'uko bakura mu nzego abantu bashika nabivuze ibya bibiri bitatu by'abagize komite nkuru
tuje ku mirongo ya telefone twakira abakunzi b'ijugi Amerika bifuza ko dusangira ikiyago turahera kuri Eric Eric ikaze ku ijugi Amerika
nta kuntu nabo kwicara hamwe hanyuma bagatorera hamwe umuti w'ibibazo bafitaniye batarinze kujya mu nduru
reka duhere kuri Tatien hama Olivier nawe aca kwishura gume ku murongo Eric ngaho Lusaka Zambia Tatien wumvise akabazo ka Eric muri Zambia
ego nacumvise kandi nibaza ko atarira busema aho nakubwira ko twaburanye izo manza ntitwazirondera ngo dukuremo uyu cankuriye twazirondera kugira ngo umugambi usubire kuba umugambi ariko kubera justement abo batagomba ko umugambi w'iprona ugira ca kibanza bategereza kugira uterera uko bategereza guterera urazi akaranga mutima kawo ingorane z'igihugu n'iz'abadasigana baranse kwizo izo izo maze gukurikizwa nico gituma rero jewe ndi kumwe n'uwo Eric twebwe twamatu twemera yuko uwo wese azaba yitwa ko arongoye ishami ryo kumugumya azovuga ko tujyamwe kuvugana ikibazo kimwe n'abadasigana boja hamwe kwezo tuzomwumviriza kandi n'ubu nawe rivya arabitse ababisubije ibuti muri iyi minsi reze arabatse icyo twayikwemeranije arakitse ntiyatadohoka ku ijambo
Ijwi rya Amerika ikiganiro cyose mushobora kugisanga kuri wezi tatu akaburungu radio chovewa akaburungu com muja handitse muri isanga ni ikiganiro carenganye ku munsi wa kane akabinunga duce dusozera makuru twa twafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri micro mari kumena Jewe Diane nini nahazwe ibiganiro namakuru byashizwe hamwe na Fasil Gebehu twese ku izina rya bagenzi bacu tukaba tubikibanura tuyifuriza kwandanya muranirwa mu byo muri mu byose na hutaha.